Ini Radio SBD Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika kaza mu makuru yacu yo kuri isaha rumwe mu rwaruka rw'impunzi z'abarundi ruherutse gusubizwa mu ikambi y'impunzi yanduta mu gihugu cya Tanzania bwa ko gwari kwaratorotse iyo kambi kubera ubuzima bubi rwabamwo
ikintu ngerero ubu kinunze ni guca uturaga kurima jango zatu amatafa cyangwa nkaja mu kijiji ayagiye mu garwe na mu kijiji tukafatwa ngo njari kwakubitwa
webwe abana bo ngaho ndo turi beshi ubuzima bwaje ndiko ndaboraye imbere ni buzoba bwiza cyane
abo ni bamwe muri ubwo gwaruka Abasirikare b'abarundi barungitswe muri Kongo bazoshinga ibirindiro muri tumwe mu duce tugenzugwa n'abagwanyi ba M23. ONU itangaza ko atakiriko kirakogwa mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Eritrea. Amerika yatangaje ko abasirikare b'Uburundi murantunga basirikare b'Uburusiya baramutse bigarurira igisagara cha Bakhmut muri Ukraine zatuma intambara hagati y'ibihugu byombi ihindura isura idonizo ry'amakuru avuga ijyanye n'ino ku isi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko muri Eritrea akirangwa ikibazo cyo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi ko atagikorwa kugira iki kibazo gitoregwa umuti Timishimwe aratubwira ibindi kuri inkuru.
Umuryango w'abibumbye kandi wavuze ko hari abantu bakorerwa icyarubozo abandi bakaburirwa irengero nyamara babigezemo uruhare ntibahanwe. Eritrea ifatwa nka kimwe mu bihugu biyobojwe igitugu kuva kiboneye ubwigenge ikuye kuri Ethiopia mu mwaka w'1993. Kuva icyo gihe rero ONU ivuga ko nta burenganzira bwa muntu bwaharanzwe kandi ko nta bimenyetso bihari byerekana ko hari igikorwa ngo ubwo burenganzira buboneke. Muri raporo yasohotse umunsi ku wa mbere Nada Al-Nashif komiseri wungirije w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU yavuze ko igihugu gikomeje kurangwa n'ihohotera rikorerwa ikiremwa muntu. Yumvikanishije ibi avuga ko ONU ikomeje kubona ibihamya bidashidikanywaho ko hari abantu bakorerwa iyicarubozo bagafungirwa ahantu hadakwiriye cyangwa se bakaburirwa irengero. Iyi raporo ikomeza ivuga ko igiteye ubwoba cyane ari uko ibi byaha byose bikorwa ariko ntihagire ubiryozwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nabyo bishinja Eritrea kuba yaragiye ihatira abaturage kujya mu gisirikare cyane cyane mu gihe Ethiopia yari ihanganye n'umutwe wa TPLF wo mu majyaruguru ya Ethiopia. Icyo gihe bivugwa ko hari abaturage b'abasivil babarirwa mu magana bapfiriye mu mujyi wa Okusum no mu karere ka Dengolat. Muri raporo yasohotse uyu munsi kuwa mbere ivuga ko amasezerano y'amahoro yasinywe mu kwezi kwa cyenda yateganyaga ko ingabo za Eritrea ziva mu karere kaberamo imirwano ariko bikomeza kugenda biguru intege ndetse bisa nk'aho nta gikorwa.
Urakoze Timishimwe kuri iyo nkuru. Muri Mauritania abanyororo bane b'abagwanyi ba leta ya Kiislam batorotse agashuro ku mugwa mukuru Nouakchott bagenda bishyura umwe bamwe mu bajejwe umutekano. Oriane itanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umugwi w'abagwanyi b'intambara ntagatifu ya Kiislamu watorotse agasho bagenda bishe bamwe mu bajejwe umutekano abanyororo batorotse agasho kari ku mugwa mukuru Nouakchott. Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu amenyesha ko abo banyororo batanye mu mitwe n'abajejwe umutekano igihe bariko bagerageza gutoroka barasaba polisi babiri bongera bakomeretsa abandi babiri. Mu itangazo ubushikiranganji bwashize ahabona kuri uno munsi wa mbere bwamenyesheje ko inzego zijejwe umutekano zakomeje gucungira umutekano wako gasho zongera zitangura ibikorwa byo guhiga no gufata abo banyororo nkuko bishikirizwa n'itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AP. Ababiri muri abo banyororo bari baraciriwe igihano cyo gupfa, abandi babiri bari barindiriye gucibwa urubanza aho bagirizwa kuba bari mu migwi y'iterabwoba.
Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa mbere yatangaje ko abasirikare b'Uburusiya baronse bashoboye kwigarurira igisagara cha Bakhmut kiri mu buseruko bwa Ukraine bizotuma intambara hagati y'ibihugu vyombi ihindura isura. Joffrey Mutagoma abandanye inkuru.
Ministri ingabo wa Amerika Lloyd Austin avuga ko agaciro k'umujyi wa Bakhmut uri mu burasirazuba bwa Ukraine kagaragarira mu maro w'umujyi ufite ku rwego rw'ibikorwa bya gisirikare no mu menyetso uwo mujyi uhagarariye by'igihugu. Mu mezi make ashize umujyi wa Bakhmut wabaye isibaniro ry'intambara ikomeye hagati y'ingabo za Ukraine n'iz'Uburusiya bukomeje gushaka kwigarurira intara ya Donetsk. Mu ruzinduko yagiriye muri Jordania kuri uyu wa mbere, Ministri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin yabwiye abanyamakuru ko atabona imbogamizi mu cyemezo cya Ukraine cyo kujyana ingabo zayo mu burengerazuba bw'umujyi. Kuri uyu wa mbere, Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwongeye kuyigabaho ibitero bukoresheje indege zitagira abapilote bwakuye mu gihugu cya Iran. Ukraine yavuze ko yahanuye izigera kuri 13 muri 15 zari zagabye igitero.
Mire bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru kandi yose agezwe ko mushobora kuyumviriza mu kuyasanga kuri we akabarungu radio yacu veo akabarungu.com, adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye Tanzania. Mu kiringo cy'amezi abiri arangiye, leta y'igihugu cya Tanzania yasubije mu ikambi ya Nduta abana bari munsi y'imyaka 16 barenga gato 1568 bari batorotse baja mu bijiji bituranyi no mu zindi ntara za Tanzania kurondera akazi. Inkuru ya James Jovin.
Umuvugizi w'ibiro bya migration commune Kibondo bwana Ayubu Abdalla mu kiganiro yahaye igihe Amerika yemeje yuko mu kwezi kwa mbere umwaka turimo bafashe abana hafi 695, mu kwezi kwa kabiri bafata abana 530 mu bijiji bituranye n'inkambi ya Nduta, abandi barenga gato 356 bafatiwe mu zindi ntara za Tanzania mu gihe basohotse inkambi bitemewe n'amategeko. Yavuze ko hari impamvu nyinshi ma abana batoroka kujya inyuma y'inkambi gushaka ubuzima. Muri zo harimwo ubukene bugaragara mu miryango itaronswa imfashanyo zikwiye. Ikibazo nuko hari ihonyango rikabije y'amategeko agenga abana kubera bakoreshwa ikazi zisaba ingufu kandi zibarengeye urugero.
Mwezi utusene
muri kuno kwezi turakora isakwa ry'abana bari inyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana basanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biruko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere
sehemu yoyote ambapo watakapo kuwa sisi tuko tayari kufika.
Bamwe mu bana batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko batoroka inkambi kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe, gutyo bigatuma bajya inyuma y'inkambi gushaka akazi bakora mu gihe batariyumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko. Aha batubariye uko babayeho.
Ikintu nje rero ubu kinunze ni guca uturaga kurima cyangwa zatu amatafari cyangwa nkajya mu kijiji agiye mu garuka mu kijiji tukafatwa mu njyari tukakubitwa.
Webwe abana bo ngaho ndo turi beshi ubuzima bwaje ndiho ndaboraye imbere n'ubuzoba bwiza cyane. Bamwe ku bibazo babonye mu Burundi abandi nabo kumva z'ubukene, kuko nk'ubu abana bamwe usanga bagiye mu kijiji abandi bakajya kwiga ibintu by'amakarate.
Bamwe baragiye ku bagabo abandi nabo baratwaye inda abandi nabo bari inyuma y'ibijiji gukora akazi, abandi nabo babakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibijiji gukora akazi
ko babahemba amahera make. Kuva mu gitondo bameneka ukwezi kose kugahera bagaca babahemba 130.
Bamwe mu bavyeyi batuye mu nkambi ya Nduta bo basabye Leta Tanzania haseri n'andi mashyirahamwe atandukanye kubaronsa imfashanyo zihagije nk'uko bisabwa n'amategeko agenga impunzi, cyibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Barakwiye nyene kubaronderera nk'ahantu nk'akantu bokora ko bateze imbere, kubera abana benshi bararenga inkambi kubera ubukene, kubera batagira ikibafasha. kubera bamwe benshi ntibafise abavyeyi, hariho n'abafise abavyeyi, abavyeyi wabo ugasanga mu mutwe ntibafise utuntu bokora kugira ngo abana banezerekwe.
Hazogera igihe n'abandi bazoze barapfiriye kubwo kubw'inzara, bagenda kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati barabe ukuntu babaho.
Leta ya Tanzania rero nitezure kuko turinga muhambi abandi bakaja mu boyi iyo mu bisagara abeshi bamaze iminsi batoroka.
Ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta ryemeza ko rishoboye gufasha abana bashika 980 uruko umwaka utashye mu bijyanye no kubaronsa ibyo kurya, imyambaro n'ibikoresho byo ku ishuri. Ariko hakurikije igihe bitigiye bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shyirahamwe, hari abandi barenga 790 bakeneye imfashanyo zikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu ariko ntibazironka mu buryo buhagije, ari nayo mpamvu ituma benshi batoroka kujya shaka aho rutahandi. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, abanyagihugu n'abanyapolitike bo mu ntara ya Kivu iyo mu buraruko barinuba uruhara abasirikare b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu bazogira mu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho igwiriye mu buseruko bwa Kongo. Ibindi kuri ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Jimmy Shukrani bakomera.
Abasirikare barengije na b'igihugu cyo Burundi nibo bamaze kugera mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo z'u Burundi zoherejwe gukorera mu gace ka Masisi ahagana mu Sheki na Kirurirwe. Aho ni mu duce duherutse kwigarurirwa n'abarwanyi umutwe wa 23. Biteganyijwe ko abarwanyi ba 23 bari buhari kure kuri uyu wa kabiri mu rwego rwo guhagarika intambara ndetse no kure ku duce twose bafashe. Ingabo z'u Burundi zije zisanga iza Uganda zirenga 800 ubu ziri muri teritwari ya Beni ho zifatanije n'iza Congo FARDC mu gwashya umutwe wa Kiyisilamu wa ADF wafite ibirindiro no mu ntara ya Ituri mu duce twa Irumu na Jugu. Ingabo za Kenya zigera kuri 700 nazo ziri mu duce twa Kibumba muri Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Izo ngabo zose zoherejwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Hari izindi ngabo z'u Burundi zisanzwe ziri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Izi zaje mu bufatanye bwa Leta ya Kongo n'u Burundi zibarizwa muri teritwari za Fizi, Uvira na Mwenga, aho zaje guhashya imitwe yitwaje intwari ikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo. Kubireba izi ngabo z'u Burundi nshya zaraye zije muri Kongo, bamwe mu baturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru barumvikanisha ko nta cyizere cy'uko izi ngabo zizabasha kugarura umutekano mu ntara imaze imyaka irenga 25 iri mu ntambara. Aba kandi bongeraho bavuga ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase nta ngufu n'ubushake zagaragaje mu kurwanya umutwe wa 23 n'indi mitwe ikomeje kubangamira umutekano w'abaturage muri ako karere. Elise Umbeni ni umwe muri bo, yagize ati:
twebwe kuza kw'abarundi ndabona ntacyo biteze kudufasha. Ubwacu abakongomani twe tugombye kwirwanirira ubwacu tugaproteje igihugu cyacu tukakirinda. Ukuri kuri aba Kenya nabo bari muno ntacyo batumariye kandi bamaze kurangiza ameza ageze muri atatu nta n'igisubizo baraduha na kimwe. Leta yakagombye guha ibikoresho abasirikare bacu ba FRDC bagashobora kurwanya umwanzi, naho ubundi imbaraga zo hanze zo ntacyo tuzizeraho.
Salama Sofo niwe abona ko Leta yagakwiye kugarura umutekano mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri. Uyu kandi asanga ko kongera umubare w'abasirikare atari wo muti w'ibibazo Kongo ifite.
Izo muri Kenya zaraje bwa mbere zarabanje ziza, ntabwo zarwanye urugamba rwagiye rubera dufashe nk'igicanga n'ahandi hose. Ingabo zaje mbere zo muri Kenya nta kintu zadukoreye. Ukuntu biri rero n'izo muri mu Burundi ndabona nta solution nta gisubizo zatanga. Ntawe turusha kumenya igihugu cyacu, rero ntabwo twatege imbaraga zo hanze ngo barizo zizaduha umutekano. Twebwe ubwacu twakagombye kwirangiriza ikibazo, keretse wenda dusabye dusikeneye ibirwanisho.
Uyu muturage wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ku izina rye rivugwa kubwa impamvu z'umutekano we, abona ko ibi byose bigaragaza ubushobozi buke bwa FRDC, bityo bikaba birimo umugambi wo kugaba igihugu mo kabiri cyangwa balkanization.
Izo ngabo za EAC ziri kwinjira mu gihugu nye ntabwo nzibona, ntabwo numva kimwe n'abazizana, ntawo turi kubyumva kimwe. Ubundi inkabo nka ziriya kwinjira mu gihugu nkuzije gucunga ubusugire bw'igihugu cya Kongo hajye byigize byabashyeshye. Guverinoma yacu iyo bisanzwe yari ifite imbaraga ntago yagombye gucunga mujye kwakuraho hirya no hino baze bayicungira ubusugire. Nta handu byigeze kuba ngo muri Kongo ntabesha bakaze. dobira bintu byo kuza kugaba igihugu ntago bigaragaye ntago bifututse ahubwo kwagombye kubigira gusa ingabo zacu za FARDC zihangane zigaragaza ubushobozi bwazo zicunga ubusugire bw'igihugu
ku ruhande rwa bamwe mu banyapolitiki bo muri Kivu ya ruguru bo izi ngabo za IAS zabo zihimbaraga barwanyi bayo mu 2023 mu gufata uduce twinshi turi mu materitwari atandukanye Amani Napoleon wo mu ishyaka ASN Action pour un Congo Nouveau asaba umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi gusesa amasezerano Congo yose ifitanye n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu rwego rwo kugarura umutekano mu gihugu ubwo badufite nuko ashobora kubaho imbaraga nyinshi ku ruhande rwa M23 byaragaragaye ubwo ingabo za Kenya Uganda zageraga mu Burasirazuba imbaraga za M23 zariyongeye M23 ikagenda ifata uduce itari isanzwe ifata ubu rero niyo mpamvu dusaba Perezida Felix Tshisekedi gukuraho amasezerano yaba afitanye na EAC kuko dufite igisirikare gikomeye hari amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi nasaba ingabo zaje mu butumwa muri Congo gukoresha ubunararibonye mu kugarura bagenzi babo b'abakongomani umutekano usesuye Maitre Armel Niyongere ni umuyobozi w'ishyirahamwe akati rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi twavuganye kuri telefone
Morabi ngende nazo nyere kuzicharira bakabikorera umuti bagashyiraho ibiganiro hagati y'abubuzi bafise amakazi na leta y'Uburundi kuko aka karere gasigaye gatwagwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
biteganyijwe ko ingabo za FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 2023 bashyira intwaro zabo hasi kuri uyu wa kabiri nk'uko byemejwe mu masezerano atandukanye y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba harimo na leta ya Congo Kinshasa hagataho ari mu ruzinduko muri Congo mu mpera z'icyumweru gishize Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa yatangiye kwemeranya n'abakuru b'ibihugu bya Angola n'u Rwanda ko bagiye gufasha Repubulika Demokarasi ya Congo mu kurangiza intambara ibi ni nyuma y'ibiganiro yagiranye nabo mu ruzinduko amaze mu minsi muri bimwe mu bihugu by'ibiyaga bigari byo muri Afurika Jimmy Shukurani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika BAL riraje guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu I Dakar muri Senegal nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira I Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu amatsiko yanyu azashirira I Kigali hazabera imikino ya nyuma y'igikombe ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38 ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika
Tubibutsa ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ubutungane bwo muri icyo gihugu bwatanze uburenganzira bwo gushingura umupfasoni Aline Inarukundo bivugwa ko yishwe n'umugabo wiwe yitwa Claude Arakaza. Hari haheze iminsi irenga 40 umuryango w'amaraso uri mu bibazo bijanye n'ishingurwa ryiwe bivuye ku muryango w'umugabo wa nyakwigendera Aline Inarukundo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turayishikirizwa na Thierry Vendayishimi.
Umuryango w'umwisi Aline Inarukundo avukamo wabwisoko ry'Ijwi rya Amerika ko arose ubutumwa ko kwitegura gufubana uwabiteka ku munsi wa kabiri w'indwi itangura aho hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu bahamagawe ku itelefone n'umushikirizamanza wa parike nkuru ya Muha Irere Desire Nishishikare umuvukanyi w'umuhisi ari nawe aserukira umuryango avuga ko uruhusha rwo ku itelefone rudahagije
babitubareye ku itelefone mugabo turakeneye ko baduha uruhusha rwanditse kubera byarigeze gushika itariki zitatu z'ukwa kabiri aho twatuganije amaziko hama hageze ku munota wa nyuma kuhamagara inama tukabona birahindutse bari barutwemereye ugo ruhusha bitanditse rero ubu unye turangirira turuhugo rusha gwanditse cyo twitunganya umujyango duhambana waciteka
Isoko ryacu rihamagaye umushikiriza manza wa parike nkuru ya Muhaha Bucumi Albert ku murongo wa telefone kugira rimenye ko byukuri ubwo ruhusha goba gwatanzwe gishuwe ku byugo ruhusha ryo bibaza imijyango y'umuhisi ku ruhande rw'umujyango muhisi yarine yari yubatsemo nabo baciye basubiza isoko ryacu kubaza ubutungane icumvikana nuko hakiriza uguruzuguru hagati y'imijyango ibiri y'umuhisi amakuru atangwa n'umwe mu bavukanye b'umugabo warine atashimye ko tumudondora nuko batarota barekura ikiziga ngo gifubwe insigura tanga nuko basabye ubutungane ko bwo kwemera ko hakogwa ibipimo byerekana icisha yarine inarukundo ibyo bita autopsie mu gifaransa ibyo nabyo akabataho bikogwa mu gihugu uretse ko n'ubutungane butabyemera ni mugihe kugeza ubu urupfu rwiwe rwagirizwa umugabo bari bubakanye Jean Claude Arakaza afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba uko biri kose uwuserukiye umuryango w'amaraso warine inarukundo asaba ko ubutungane bwobandanya bukora ariko uwabo yafubanye iteka
ubutungane bukore cy'ukuri bukore nk'ubutungane ko atababoja hejuru kuko ikintu cyadutangaje nuko bari baturekuye ko tutungana n'amaziko aho hari mu ntango z'ukwezi kwa kabiri hagicindwe zibiri mugabo mu nyuma iyo vyahereye ntawo bize cyumvikana ko hariho zindi nguvu zishobora kuba ziko ziraruza ko ayo maziko ashobora kuba hanyuma amatohoza akabandanya mugabo wacu yahambwe
Ishirahamwe mukenyezi imenyari haranira agateka k'abakenyezi naryo nyine risaba ko umuhisi yoshingurwa atakirinze kirasabwa na cane cane ko muri iki gihe hegereje ihimbazo ry'umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'umukenyezi Floride Nahimana ni wari rongoye imbere y'amategeko
cyo kintu usaba ifubwa neza ryujya mu mfasoni atakirinze kirasabwa hanyuma ubutungane kore hanyuma kandi uwakoze ibintu nkabijya ahanwe vreme imbere y'amategeko kuko amategeko ategekanira kandi birababaje kubona abana ariho basibisa kubona umuvyeyi atangorane nimwe yoba yarateye ashobora kumererwa nka kujya ari
kubijanye n'abana basigwa narine inarukundo isoko ryacu ryarondeye bamwe mu baharanira agateka k'abana ariko rirabakena ni mugihe mu muryango w'amaraso w'umuhisi bavuga ko babujijwe n'umuryango umuvukanyi wabo yari yubatsemwo gusubira kwegera aho abana bari mu gihe se wabagifunzwe urupfu rwa narine inarukundo rwabaye mu ijoro ryo kwigenekereza rya 2023 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara ca Bujumbura umugabo wiwe Jean Claude Arakaza akaba ari mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa kuba ari we yagandaguye uwo bari bubakanye bafitaniye abana bane ubwicanyi nk'ubu bukoregwa abakenyezi bukaba bwibonekeza no mu zindi ntara atovuga no mu ntara ya Kirundo aho amakuru atangwa n'abajeje intwaro abakenyezi bane bishwe n'abagabo babo mu kiringo kidashika umwaka
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Mbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twashikirije ku makuru yo hirya no hino ku isi. Twabwiye ku ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko muri Eritrea akirango ikibazo cyo kutubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu kandi ko atagikorwa kugira iki kibazo gitoregwa umuti. Muri Mauritania abanyororo bane b'abagwanyi ba leta ya Kiislamu batorotse agasho ku mugwa mukuru Nouakchott bagenda bishyura umwe mu bajejwe umutekano. Umushikiranganji ajeje kwivuna hasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa mbere yatangaje ko abasirikare b'Uburusiya baramutse bashoboye kwigarura igisagara cya Bakhmut kiri mu buseruko bwa Ukraine byatuma intambara hagati y'ibihugu byombi ihindura isura. Naho ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini tubabwira ko muri Congo abanyagihugu n'abanyepolitike bo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko binuba uruhara abasirikare b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu bazogira kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho igwiriye mu buseruko bwa Congo. Tongeye tubabwira ko ubutungane bwo mu Burundi bwatanze uburenganzira bwo gushingura umupfasoni Aline Inarukundo bivugwa ko yishwe n'umugabo wiwe yitwa Claude Arakaza hari yaheze iminsi irenga 40 umuryango w'amaraso uri mu bibazo bijanye n'ishingurwa ryiwe bivuye ko umuryango w'umugabo wa nyakwigendera Aline Inarukundo. Tongeye tubabwira ko mu kiringo c'amezi abiri arangiye Leta y'igihugu cya Tanzania yasubije mu ikambi ya Nduta abana bari munsi y'imyaka 16 barenga hagati 1568 bari batorotse baja mu bijiji bituranyi no mu zindi ntara zo muri Tanzania kurondera akazi. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi Nyamerika aha niho bigarukiye. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi mwongere mubandanye mudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cacu